Vanya, Vanya, ice on the floor. DJ pulling, now we could mix in the soul. Could you beat now? Only I made it, bro. Saburunwa runini haraba jama mwicaranye umwanya munini wogira nimbwa zabari gasekururimi kubera isaku bamamwozi teye isoni naguye ndagarutse kwanza nta urondera umwembe musigite kivuka abo bose baguponda nuko wacita ubo bo batarashika imbwa zikurikira inyama reka tuje imbere nabo baje inyuma dukore nabo bagume basama umufuko w'ishati bizoba maramanyama